Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 20 z'ukwezi kwa 12, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Kibazo cy'ibitoro nga ayi cyababye kabisa eba nta modoka nimwe bose banwa kamagende kabisa kuri bine bine
gitoro naho tukirose uba gifise acatu iritre kuri 35 kandi tuba twahora tukigura ku ipompo 2000.
Abo ni bamwe mu bakoresha imodokari n'amapikipiki mu gisagara cya Ngozi bavuga kwikena igitoro cya essence niduzwa ry'ibiciro kubiyunguruza. Mu kanya gato mu makuru twabateguriye kandi inkuru yerekeye abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015. Mugume ku maradio yanyu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hinye no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese nshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahavuga uruhagarara mu bisagara nka byose mu gihe ikiringo cya President Joseph Kabila caraye kirangiye kuri uyu wa mbere, akaba yahisemwo kubandanya arongora igihugu. Abajejwe umutekano bakwiragiye igihugu cyose mu ntumbero yo guhagarika intureka zishobora kwaduka z'abagwanya iyo ngingo ya President Kabila. Amezi atari make araheza abanyagihugu muri Congo cyo kimwe n'amakungu biteze ko ikiringo cya Perezida Kabila kirangira. Mama Sidiku arongoye ONU muri Congo akaba yaragabishije mu minsi iheze ko hashobora kwaduka intureka zikomeza politike. Kuri uyu wa mbere ibisagara byarangwamo agacerere ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa. Imyerekano yarabujijwe kuva mu kwezi kw'icyenda, ubu hakaba hibonekeza wa polisi n'abasirikare bitwaje ibigwanisho bikomakomeye mu mabarabara. Nta mugwi w'abantu barenga 10 bemerewe guterana. Igipolisi cyafashe abanyagihugu mu makartie amwamwe cyongera girahangana n'abari muri kaminuza ya Kinshasa. Inzu y'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta yari yakikujwe n'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere isaha y'icyenda z'umuhingamo. Andrei Karlov aserukira igihugu cy'Uburusiya muri Turukiya yagandaguwe arashwe n'umugabo akekwa kuba yarahoze ari umupolisi kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Turukiya i Ankara. Karlov yarashwe ariko ashikiriza ijambo ryo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa ndangamico ubwo bwicanyi bwabaye bukaba bwafashwe n'amasanamu. Nyene gukora ubwo bwicanyi yavuga ko Imana ari nkuru, arahira kandi avuga ko azohora ubwicanyi igihugu cy'Uburusiya kiko kirakora ku banyagihugu bo muri Siriya. Abantu batatu nibo bakomeretse imbere yuko abajejwe umutekano bicanye ne gukora ubwo bwicanyi. Ambassador Karlov akaba yitavye Imana ashitse ku bitaro. Karlov yaserukira Uburusiya muri Turukiya kuva mu mwaka w'2013. Meli Gokchek, umukuru w'igisagara cya Ankara, amenyesha ko umusore nyene gukora ubwo bwicanyi azwi ku izina rya Melvut Mert Altintas akaba yari intwazangabo mu gipolisi yari afise imyaka 22. President Vladimir Putin w'Uburusiya yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Ubwicanyi avuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba. Abandi bateye ivyatsi ubwo bwicanyi ni umushikiranganji wa leta ya Amerika John Kerry hamwe na Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU. Leta ya Mali yatangaje kuri uyu wa mbere ko itazokwemerera ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya gusubiza inyuma abimukira baturuka aho muri Mali. Ivyo byatangajwe inyuma yaho ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rimaze iminsi ririko riga uburyo bwo guhagarika igitigiri cy'abimukira biciye mu biganiro bagirana n'ibihugu baturukamwo. Igihugu cya Niger kikaba cyaremeye ayo masezerano mu kwezi guheze, kibanje guhabwa amafaranga aharugwa amamiliyoni y'amadolari. Abdoulaye Diop, umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu, yatangaje kuri uyu wa mbere ko ikibaraje ishinga ari umutekano w'abanyagihugu babo basanzwe baba mu mahanga. Diop amenyesha ko abakozi ba leta bari mu bihugu bya Buraya bajanywe no kwerekana ababayo batabifitiye uburenganzira batazwi na leta. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rikaba ryarahaye leta ya Mali amafaranga angana n'imiliyoni 160 z'amadolari kugira yemere kwakira abanyagihugu bayo baba mu bihugu bya Buraya. Abdoulaye Diop amenyesha ko ibyo biganiro ataco byashitse ko kandi kumunyagihugu yirukanywe wese azotegerezwa gutahukanwa hisunzwe agateka kazina muntu ikigo Frontex kijejwa gucungera imbibe kimenyesha ko abimukira baturuka muri Mali baharugwa mu 10,000 bakaba binjiye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015 umugujejwe gukingira abamenyesha makuru uremeza ko muri uyu mwaka ku mugabane wa Afrika igitigiri cy'abamenyesha makuru bicwa cagabanutse yamara ko icabatawe mu mvuto ciyongereye muri Afrika y'uburengero igice cy'abamenyesha makuru bishwe baturuka muri Somalia nayo abenshi mu batawe mu mvuto bari mu gihugu cya Ethiopia umugujejwe gukingira abamenyesha makuru umenyesha ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2016 abamenyesha makuru bashika kuri 6 bishwe nayo abashika kuri 41 bagatabwa mu mvuto mu karere ka Afrika y'umumanuko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015 igitigiri cy'abamenyesha makuru bishwe gishika kuri 14 mu gihe abashika kuri 34 batawe mu mvuto Inama y'umutekano ya ONU yemeje atawuvuyemo integuro isaba ko harungikwa byihuta umugwi w'abahinga baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucungera igikorwa cyo kwimura abanyagihugu ibihumbi bugaraniwe hagati mu ntambara ziri mu gisagara cya Aleppo muri Syria ivyo bibaye mu gihe hari haheze igihe abagize iyo nama badashobora kumvikana biturutse ko ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa bitavuga rumwe n'ibihugu by'Uburaya kuri ico kibazo kuri uyu wa mbere abanyagihugu ibihumbi bimuwe bakugwa muri ako karere inyuma yaho ibitero by'urutavana ko byari bimaze imisi byarahagaritse ico gikogwa
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Ndabibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 I Kigali canke kuri 88 nibice 3 kuri radio inshuti ya bose. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 warumvirijwe kuri uyu wa mbere mu gisata cya gasambuza manza cya sentare ntayinyuzwa abanyororo n'ababunganira kuburana basabye sentare gusambura urubanza rugasubira kuburanishwa ushasha urubanza rwaroye mu mwiherero ingingo izofatwa izoje habona mu kiringo c'imisi 30 inkuru ya Eloge Willy Kaneza
Abarengutse kuri uyu wa mbere ni 17 bose bari bakiriye umunyororo wo guherayo 10 muri bo nibo bari bafite abashingwa manza bafasha kuburana mu batari bafite abunganira harimo General Sejone Ndayirukiye afatwa nkamero ya kabiri yabagaragaje guhirika ubutegetsi ku magenekezo ya 13 na 14 kwezi kwa 5 mwaka w'ihumbi 2015 ahamagawe imbere ya sentare Ndayirukiye yibukije ko yatwe uburenganzira bwo kugira abashingwa manza bamwunganira niko gusaba ko urubanza rwosamburwa rugasubira kuburanishwa yabwiye sentare ko abacamanza bakoreye kugitsure kandi kuri urubanza rurimo imikenyuro myinshi ya politike kubwiwe ubutungane bwemeye gusubira kuburanisha urubanza rw'abagizwa guhirika ubutegetsi buzoba bwiyambitse umutamana bamwe mu bari barejejwe n'umucamanza wa mbere bahanishijwe gufunga ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa sentare y'iyungururizo muri bo harimo General Prime ngowe n'ubusa yahoze ari cegera cyo gutwara ingabo z'abasirikare bagwanira hasi Maître Fabien Sega twamuburanira atubwira bimwe mu by'abanyororo bahuriza ko mu gusaba ku rubanza rusamburwa
uko mushikiriza manza atazanye ivyagirizi byerekana yuko abantu yashengeje bakoze ivyaha ariko arabagiritse hanyuma ikindi cagarutse nuko byinshi ibyo bababajije kandi batumye baba komeza umunyororo cyangwa abacira umunyororo uhanitse nuko byinshi ntibari babyumvirijwe ko kabijya byo gusambura amazu by'ukwica ntibari babibajijwe ko muri sentare cyangwa imbere y'umushikiriza manza nibyo bahamye bagaruka ko mugabo rero izo ni imburano tuzokumviriza ibyo sentare zo bivuga ko
mukurinda icyo sentare bivuga ko umushingwa manza se gatwarafite uko yiteguriye kwakira ingingo izofatwa
jewe namavuga yuko y'umuntu akiri ku isi araheza akizigira kandi noneho nitwari kuza imbere y'abacamanza tutizigiye yuko bazoshobora kututunganiriza birashoboka yuko bishika ivyo bazovuga tutavyemeye ibyo navyo tutoheza twunguruze co niko ibintu bitegezwa kugenda iyo nyimbere y'umucamanza ubuzi yuko ushobora gutsinda cyangwa ushobora gutsindwa igihe utsindwe rero utavyemeye uraheze kunguruza
mbega none nayahe mahirwe yo kunguruza gisigaye
murabona hari hi sentare muri aka karere hariho sentare yo muri Arusha hariho sentare bita kuri African des droits de l'homme hariho no mu Burundi haracasigaye revision umuntu arashora kusaba ministre w'ubutungane babonye yuko ari akantu koshobora gutuma izo manza zose zisubigwamo agaheza kitura ministre abyemeye uraheze kunguruza atavyemeye ukunguruza handi
urubanza babagizwa guhirika ubutegetsi rwari rwaciwe ku itariki ya 9 ukwezi kwa 5 uyu mwaka bose bari muri dossier n'abasirikare na police 28 twese abacumi n'indwi baciriwe umunyororo wo guherayo barengutse uyu munsi batanu baciriwe umunyororo w'imyaka 2 aba barashimye ubwo baciriwe ntibunguruje muri gasambura manza abandi batatu bari barekuwe n'umucamanza wa mbere bagasabirwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa kabiri bahunze igihugu imbere yuko basubira guhagarikwa mu gihe abandi batatu nyene nabo bejejwe muri uru rubanza umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD radio yigengarema FM igisirikare n'igipolisi n'abandi bantu bugiti cyabo bari basavye indishi z'akababaro zirenga imyarizi zitandatu z'amarundi uwo mugwi nta na kimwe basavye mu iyungururizo rya gasambura manza eka n'umushikiriza manza wa Repubulika ntacyo yashikirije naho yavyifuje umukuru wa sentare ntahinyuzwa ari nawe yari umukuru w'intahe yamubwiye ko atacyo yigeze yandika ngo ashikirize imbere y'iriganekerezo bisigura ko yashimishijwe n'urwaciwe mu mateka y'u Burundi ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo cy'ukwezi kumwe eroje uri kaneza gitega ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaratanguye igikorwa cyo kuja hirya no hino mu gihugu gusobanurira abanyagihugu ivyerekeye gucandaga ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa B na C iyo ngwara ihangayikishije abanyarwanda cyane muri ibi bihe igiteye impungenge nuko usanga itazwi na benshi inkuru ya Sumta Kaboyi
Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko abantu bangana n'ibihumbi 800 hari bafite indwara z'umwijima yo mu bwoko bwa B na C iyi ndwara itari nshya mu Rwanda ariko itangiye kuvugwa vuba abaganga baravuga ko ari indwara mbi kandi irimo gutwara ubuzima bwa muntu muri iki gihe Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cya RBC batangiye kujya gusobanura abaturage iby'iyi ndwara uburyo zandura ndetse no kugenda hakingirwa ababishaka Muganga Makuza Jean Damascene ukurisha birishinzwe iby'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na hepatite B na C arasobanura ko izi indwara zandura
ari B na C kwandura ni kimwe byandura kimwe n'agakoko gatera sida zandurira cyane cyane mu maraso umuntu uyirwaye ashobora kwanduza undi basangiye ikintu kiri ha maraso wenda kikamukomeretsa ushobora kuba uri kwa muganga ugahabwa amaraso yanduye hakiyongeraho no kwandura mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane B yandere mu mpuzabitsina ni kimwe n'agakoko gatera sida mu gihe hepatite C yo kwandura mu mpuzabitsina ni gake ku ijana gatatu ku ijana kindi umubyeyi ubyara umwana we ashobora kuyimwanduza mu byara cyangwa mwonsa izo zombi ashobora kuzimwanduza mu byara cyangwa mwonsa
gahunda yo gusobanura abaturage iby'izi ndwara yatangiriye mu mujyi wa Kigali ikomereza mu ntara zindi z'igihugu nubwo izi ndwara ziri mu zihitana abantu benshi mu Rwanda ariko kugeza ubu abaturage baganire n'ijwi rya Amerika baragaragaza ko bazumva gusa ariko nta kindi kintu baziziho
ntabwo ipati tuyize ndayumva ariko ntago bumenyi bwayo ntago nsobanukiwe ngo ni indwara imeze iki nta byinshi nyizi ko
ntago nyizi ndayumva ariko ntago nyizi
nge numva bavuga ko ibaho ariko nanye nyine mbyumva gutyo nta makuru mfite wahagije nta na kimwe nzi cyane
hano ubuzi ni wirwaye cyangwa utayirwaye
ntago mbizi ngo nyine ni ikibazo ahubwo dukeneye makuru afatika kugira ngo natwe tumenye uko twitwara tunipimishe gutyo
ndayumva gusa ariko ntabwo nda
wayumvise hese
mbantu babivuga
nawe hepatite ntabwo uyize
ndayize
hepatite uyize ho iki wowe
kintu nyiziho iyo yakurenze irakwica mfite mu mama duturanye yishe rwose
none se uzi ukuntu bayirinda
uburyo bwo kuyirinda se ntago nzi uburyo yaba umuntu ashaka kuyirindamo ariko tuzi ko yica
muri iki gihe Minisiteri y'ubuzima yatangiye gusobanurira abaturage iby'izi ndwara muganga Makuza Jean Damascene avuga ko basanga abaturage batazi iyi ndwara abagerageje kuyimenya bakemeza ko abanyarwanda bazivura gusa muganga Makuza avuga ko nubwo nta bushakashatsi burakorwa ariko yemeza ko imiti ya kinyarwanda itavura umwijima nk'uko hari ababyemera gutyo
kuriya biriya bintu nta bushakashatsi burakorwa kandi nanjye simbyemera ko bavura hepatite kuvura umwijima bashobora kuvura nk'uko nakubwiye mu abantu bahura nayo batanu ku ijana nibo bagira kuri ntuza kuri bya bimenyetso bikaze ushobora guhura nayo rero ukagira nk'utumenyetso tuza nk'amasaha akaba umuhondo nyuma y'igihe gitoya ukihutira ku muganga w'umunyarwanda cyangwa wa kinyarwanda akakubwira ko akuvuye ukabona wakize ukumva koko ari wowe wakize kandi ari umubiri wayivanye ushobora guhura nayo umubiri ukayivanamo nta miti ufashe usanga abenshi bafite nyine ikibazo cy'uko izo ndwara zihari bakaba bari basanzwe bazi ko abanyarwanda bazivura batazi uburyo ishobora zishobora kwandura
ku isi yose abantu barenga 150,000 bahitanwa n'izi ndwara buri mwaka abagera kuri 3% nibo bafite indwara z'umwijima nta bushakashatsi burakorwa mu Rwanda wamenyekana abantu bahitanwa n'umwijima buri mwaka ariko muganga Makuza Jean Damascene ukurikirana izi ndwara avuga ko kanseri nyinshi zihitana abanyarwanda inyinshi ari iz'umwijima Takaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mu Rwanda tugaruke mu Burundi abanyagihugu amajana 5 nkuko vyemezwa n'umukuru wa zone Buringa ya commune Gihanga mu ntara ya Bubanza nibo bakuwe ku nguvu mu kigwati cya Karagara kuri uyu w'Imana iyo miryango yaraye imbere y'ibiro vya zone Buringa hafi y'itongo ry'abapfuye ryo kumpanda mu burengero bwo Burundi imbeho n'imibu ni mu vyababangamiye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ushira wa mbere nkuko babibwiye ijwi rya Amerika inkuru ya Evariste Nzikobanya nka
Twebwe dushaka badufashe dusubire iwacu dusubire mu mirimi iwacu dusubire mu matongo iwacu mukagaragara
Turi imbere y'ibiro bya zone Buringa aharaye abanyagihugu bagizwe n'ingo hafi 500 birukanywe kuri uyu w'Imana mu kigwati cyagaragara hafi ikibira cimeza ca rukoko nkuko vyemezwa n'uburongoye zone Buringa abo banyagihugu bavuga ko babonye abasirikare bakorera mu rukoko babasaba gukinjura babasohora mu mazu babategeka gufata akayira kagana ibiro bya zone Buringa batabwiwe igituma hafashwe iyo ngingo na Kintije Melania umwe mu baraye birukanywe mu kagaragara tatahura ingene yo kwirukanwa mu itongo avuga ko yavukiyemo mu mwaka w'1975
aho hantu twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahabyariye imbyaro indwi ndahabyariye imbyaro indwi sinari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyankwe muriko murarima muri parake ejo rero kabaye akamara amaza twasohotse atakintu nakimo umuntu avuze abasirikare nibo badusohoye baraje mu gitondo tukibaza ngo ni nkisaka nk'ibindi bisanzwe twe tuguma turirora uko atacu twari twiyagiriza bobo batubwiye ngo ntimushobora guhaguruka ngaha turavuga nare tuva ngaha ngo tuje he ngo haguruka muje hariya ku mwembe abo dusanze ku mwembe ngo haguruka mu bandanye hariya ku irembo ry'igisoda abo dusanze ku irembo ry'igisoda bo bace baduha abasoda batushorera no gushika ngaha ku ikaburimbi bashatse bwa ati ntimuce mu ikaburimbi subiza inyuma y'igisagara mpaka hano kuri zone
abo barayijoro rya mbere imbere y'ibiro vya zone Buringa bavuga ko imbeho yabaraje kujya musonga kubera kubura ivyo bifuka imibu yarayirabarya kubera kubura imisegetera bavuga kandi ko abanyeshuri batatonze ku mashure kubera ibikoresho by'ishure cyo kimwe n'imyambaro y'ishure byose byasigaye ngaho mu kagaragara uno mukenyezi asaba ko bosubizwa mu matongo avuga ko arayabo
nk'abanyeshuri bari ku ishure n'ubu bariko barangara amakaye y'abana barasanzaje twaravuye mu nzu abandi baraza gusahura abana biga ngahi Buringa mugabo ntibagiye ku ishure bari ngaho twebwe dushaka badufashe dusubire iwacu dusubire mu mirimi iwacu mu kagaragara
ndayizigaburiya mu nawe nyene yahora abaho mu kagaragara niho yarangurira ibikorwa by'uburimyi afise amakenga ko hamwe bataronse uruhusha rwo gusubirayo ikigoyi kigiye kubica
ariko mu gihe tutose baguhonyoza kuguru birabonekana neza yuko twopfa n'inzara rero nibaza yuko boraba abategetsi bakihweza neza bakaraba ingene twakurikirana iyo mirima na mwagiye badukuyeyo twako turabagara abandi bariko bararindisha abandi bariko barateragira inyoni ziko zirabujya iyindi rikuruma mu maguru mashu bakaraba ko tuzahabe twicwa n'inzara nabo tujya nahandi ibyo baduha n'ibyo tubumba ariko gikuru barabe ko twogenda tukagarukira ku iyo mirima yacu ikera abajeje umutekano n'icyo babereyeho bakadenda ducungera kugira ngo dukurikirane iyo mirima
Musitanderi wa komine Gihanga aremeza kwa abo banyagihugu bahora babaho mu kagaragara bakuwe y'umuntumbero yo gukingira ishamba cimeza rya rukoko Leopold Ndayisaba avuga ko hari kudahuza hagati y'aho banyagihugu bavuga ko ayo matongo ari gwabo ni mu gihe ikigo cy'igihugu INCN kijeje gucungera ibidukikije abakirongoye naho bavuga ko aho mu kagaragara ari mu kibira cimeza cya rukoko
ubwa mbere nibaza yuko ari bijanye n'ishamba cimeza rya rukoko aho ari mu migambi yo gukurikingira mugaba banyagihugu baravuga yuko hajya ramatongo yabo kuva na kera bahari barahavuye kumbo z'umutekano mu magume yabaye 1993 hanyuma barahunguka nko abandi bahungutse ikintu bisa no kubadahuriza ko na bandi bajejwe kuhacungera kuko bavuga yuko ari muri park
Musitanderi wa komine Gihanga avuga ko baza bamaze kudodora kubugarukira kuri abo banyagihugu bakabafashirizaho bari hafi y'ibiro bya zone Buringa abo bishoboka nabo bagasaba indaro mu miryango ihegereye iburinga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi mu ntara z'uburaruko haravugwa ikenwa ry'igitoro cya essence n'iduzwa ry'ibiciro kubiyunguruza abakoresha imodokari n'amapikipiki mu gisagara cya Ngozi bavuga ko bakora bahomba kuko badugije amatike abiyunguruza baca bagabanuka inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Indwi yose irarumanye igitoro cya risasi kitaboneka ku masitasiyo yo mu gisagara cya Ngozi ku gitoro cy'imodokari zikora akazi ko kunguruza abantu kiri muri ico gisagara hahurira imodokari zikorera mu ntara z'uburaruko muri ico gisagara niho imodokari nyinshi zikunze kunywesha igitoro abagendesha izo modoka bavuga ko igitoro cya risasi ari umuzi wibuye
kabisa ikibazo cy'ibitoro nga ayicababye kabisa ba nta modoka nimwe bose banwa kamagende kabisa kuri bine bine
igitoro naho tukirose ubagifise acha duha iritre kuri bitatu na tano kandi tuba twahora tukigura ku ipombo 2100
ubu esaze tuko tayigura 2000 litiro yarako 2000 n'amafaranga 38 ubu twebira tugora ngaha kabisa cyane bose nta mayira tubona ubu
gushika kuri uw'Imana uheze hari abavuga ko banywesha ingendeshwa zabo mu ntara zo hagati y'u Burundi ariko naho nyene vyahavuye bibahindukira ko nkuko babivuga
ubu bigize imisi tikiwa ni gitega ni buhiga mu ntara ya Karusi ubu ntaco ubutukwa kamagende kabonetse
jewe je narafashe moto ndayinywesha cyamagende ndagenda kukinywa igitega nsanga naho ni cyahetse burya no mu kuyigaruka ni moto narinze kunywa yindi magende ngarukana urumva naho mbye 2018 ya rero turu nico narondera nta na kirose
abunguruza abantu n'imiduga bavuga ko bamaze gutangura kuduza ibiciro
bashaye go bamwe bamwe kabisa baraduza ibiciro kubera babaguza igitoro kizimbye
ntano bamaze kuduza ni hehe
mukayanza ni muyinga no mukirundo
muri ko mupakira nga
bitatu 2005
aho bahora bari hangara
bahora bari ha 2 zifatire cazirihisha mu 2005 yego gucu muyinga naho ni bitandatu zahora ziri ibami muyinga bahora barihisha bitanu ubu rero naho kubera ibitoro barihisha bitandatu no mu kirundo nico kimwe ni muyinga
kuvuga aho hose izo ntara zose nta hamwe hari gitoro
oya nta na hamwe mu kirundo muyinga nini ngozi no mu kayanza nta gitoro gihari
abunguruza abantu ku mapikipiki barifuza kuduza kuronka aburira ivyuma vyabo bikababera intambambe
bombo ni urerure nta bakiriye ntituronka bakiriye kandi igitoro kinazimbye
nta mugambi yuko mwaduze
oya tuduze kandi ari mu bukena tana bakiriye bahari umva tuduze cyo dushirirwa nabandi ko
ari imodoka amwe amwe turabona bwo kwamaze kuduze
imodoka kobera zimwe zikorera Ngozi Bujumbura biragende ariko twebwe umuntu wa 1500 cyafatira ikinga
ku gituro cy'imiduga cha Ngozi twahasanze kandi n'abakora akazi ko gupakira abantu abo bita abakokaye bavuga ko ingorane zituruka ku ikena ry'igitoro zibashikira
twebwe inga kazi dushikira burya cha dupakira imodoka ari nk'iyo kwaca tubura na bwa bufu niyo ngaruka twese dusu birako kubera mpaki yimwe haturi nk'abakokaye bashika kuijana urumva biragoye ni ibintu byuvyo haraduze na bwa bugare bw'abana bo cha ubura
biruko no kubanduza amafaranga ku miryango y'imodokari zinini abo leta abakonvoye bose basaba ko hokorwa ibishoboka kugira igitoro kiboneke mu gihugu
je ndu mukonvoye rikabisa nkoreranye ne ngozi bujumbura mugo mwi ministre uko turabiraba ikibazo c'igitoro kabasa cabaye ndase nuko nyene mwogira ingufu kabisa mukatudodora ikaboneka kandi urabona ko iyi igitoro kibuze ubukene busanzara hose burashika no kubudandaza nibiyobe wanashaka no mu misozi hose bugashikayo kuberana abantu basura kuyunguruza cyo sanganye nari ibintu bigoye gose ubiravye nawe warusanga imodoka ari ngazuzuye mu gwanu buni nkeye miti kigaciduga bihwaniyemwe n'ubukene rero busanzwe buhari nyene bigaca biburudu
ku masitasiyo nka yose twaciye ko mu gisagara cha Ngozi yari yugaye hamwe na hamwe wahasanga abakora akazi ko kunywesha imiduga abo nabo bavuga ko ivyo igitoro byobazwa abashebuja babakoresha twarondeye abajejwe intwaro kugira tumenye uko ibintu byifashe mu gisata cy'ibitoro buramatari w'intare ya Ngozi Arubere Nduwimana akaba atatwakiriye aca tumenyesha ko hari igikorwa cyihuta kimufatiriye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri uku kwezi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Malawi, Virginia Palmer, yaratangaje imfashanyo nshyashya ya Amerika y'imiliyoni 23 z'amadolari agenewe gufasha abanyamalawi bakeneye imfashanyo y'ibifungugwa. Iyo mfashanyo ni nyinshi kuri raporo y'umugwi w'igihugu cya Malawi ujejwe kwihweza abantu bakeneye gufashwa wasanze abanyamalawi imiliyoni 6,500,000 bakeneye imfashanyo y'ibifungugwa kugira bigabanye ububabare bwabo gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2017 ku miliyoni 23 z'amadolari imiliyoni 18 azokoreshwa mu gufasha mu gutorera inyishu ikibazo cy'ibifungugwa bikenewe hagati y'umwaka w'2016 n'umwaka w'2017 mu gihe miliyoni 5 z'amadolari azokoreshwa mu kugura ibifungugwa bikenewe ku bantu bafite indwara ya sida bariko bafata imiti ipfupfahaza iyo ndwara muri iki gihe Leta ya Amerika yarategekanije kandi imiliyoni 12 z'amadolari yaragenewe imbere yaho gufasha mu iterambere ry'uburimyi n'imigambi gufasha guhangana n'inkurikizi zihindagurika ry'ibihe iyo yari imigambi yo mu gihe kirekire kiri imbere muri iki gihe ikaba yategekanijwe gukoreshwa mu kwishyura ku bibazo bikomeye byerekeye bifungurwa mu gihugu cya Malawi muri iki gihe imfashanyo nshasha yahawe igihugu cya Malawi izotuma imfashanyo muri rusangi ya Amerika yo mu mwaka w'2016 n'umwaka w'2017 ku byerekeye bifungurwa ishika hafi miliyoni 118 z'amadolari Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Malawi, Virginia Palmer, yongeye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukorana na Leta ya Malawi kugira bitorere inyishu ikibazo cy'ibifungugwa. Ambasaderi Palmer avuga ko Leta ya Amerika ibandanya kwifatanya n'abanyamalawi mu gihe bakeneye gufashwa. Yamara avuga ko imigambi myiza ikenewe cyane kugira abarimyi b'abanyamalawi bashobore gukomeza umwimbu wabo, no gutuma igihugu cya Malawi gihindura isata cyayo cy'uburimyi kugira kireke kubandanya kugeramirwa ahubwo kibe isoko ry'iterambere.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kenya Rwanda. ahani naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije ibihe byiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.